Niyukwe gomba Omtima gwanjere wa gujariwe
Alamu zibesi
Arabi Wonders Production
Naprudi yuji Omtima gwanjere wa gujariwe Niwe ndikwe gomba
Nanyo gwanjere wa gujariwe Niwe kukwe gomba
Namagara ganje na gugariwe Niwe ndikwe gomba
Nanyo ganjere wa gujariwe Niwe ndikwe gomba
Nomba enaje Energy, eh. No sinzanga waraji. Energy, energy, eh. We zankunda ngabaje, eh. Niwe kabiri karunji gure disaizi. Baby, na wankunda niyonjera saizi. Niwe, eh. Obijunga kureba nakunda. Wajenda na ura na rwara. Omurunjo kanabo weza. Niwe nkunda weza. Omutima gwanjere bakujyariwe niwe ndikwe gomba
Nanyo gwanjere bakujyariwe niwe kukwe gomba
Namagara ganje nago gajyariwe niwe ndikwe gomba
Nanyo gwanjere bakujyariwe niwe ndikwe gomba Kumba kwini iwe mkuraje yeah. Kanku hebyanjo kwataje Nova energy, energy yeah. Wewe na pura nabaje Ebyanje nebyawe Nebyawe nebyanje Nekundane Nyewa kunkunda kunda Tinisha na kweindura Baby Ogo mutima kumkwasi Isha mkata kumpure niwa wanje
Ogo mutima gwanjere bakujyariwe Niwe ndikwe gomba
Nanyo gwanjere bakujyariwe Niwe kukwe gomba
Namagara ganje na gugajyariwe Niwe ndikwe gomba
Nanya ganjere bakariyari wendiwe ndikwe gomba
Esande unge vire nkwa mwaka wena Tuire nkuri nzire iwe Weza nompitire kia na biona Niwa undi nzire
Umoda tusa ni wenyine wenka Omutima tuzo teweka